Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mundwi heze twarabashikirije ivyavugiwe mu nama rukokoma y'indero harimo ibijanye n'ikena ry'ibikoresho mashure hamwe n'ingena bigisha baba batize ubuhinga bwo kwigisha. Twe dufise umutumire akurikiranira hafi ibijanye n'indero mu Burundi mu gice cya kabiri cy'ikiganiro ku isoko kijanye n'ivyavugiwe mu nama rukokoma y'indero cyo kuri wa 2025 ruheshe umwaka w'2022. Turi kumwe na mwigisha Liberant Bashira kandi nyene kuri micro muri kumwe na Josine Kaze tubahaye ikaze. Mu nama rukokoma y'indero yabaye hagati muri uku kwezi kwa gatandatu, bamwe mu bayitavye basavye ko ingurane ihabwa abanyeshure bo muri kaminuza bita Pre-Bourse mu Gifaransa yokongerezwa. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA yarabajije mwigisha Liberant Bashira kandi uko abibona.
Abana benshi biga muri kaminuza ni abana bavyeyi babo ari aho nikora, ni ukuvuga yuko bakeneye imfashanyo ya leta. Ica kabiri leta ishizeho ideni yari ikwiye nayo kugira iti jewe ndiyemeje umwana wese azoheza kaminuza nzomuha akazi kugira ashobore kuriha iryo deni. Uno munsi abahejeje kaminuza mu myaka iheze benshi batwara amataxi velo, taxi moto, benshi bakora mu maresitora abagize Imana bakakaronga, abandi baricaye. Murumva neza rero yuko gushiraho iryo deni batazoshobora kuriha umuzigo bazokwikorera ubuzima bwabo bwose ni ibintu bibabaca. Arico gituma jewe ku bwanje ako gafashanyo kugumaho kakongerezwa kandi nikabideni muti kubera barya abashikiranganje bari muri iyo namakokoma abashinga amateka abashikenguza amateka abari mu bakaminuza bose bari harya n'abakozi ba leta b'Abarundi bose iyo hataba imfashanyo ya leta ntibaba bari ico bari uno munsi. Aho baciye barahazi, aho bavuye barahazi, hari ico gituma bategerezwa kumva yuko umwana wa Nyarucari nawe nyene afise uburenganzira bwo kwiga kaminuza akaminuza nk'uko baminuje. Nico gituma rero twese twaza kuvyumva kugira tukorera umuzigo kazoza ku Burundi kejo n'amadeni ajanye n'ivyerekeye inyigisho kaminuza. Mbere ni ibintu bitumvikana kuko muri iyo nama kuko bavuze bati reka dushyire amahera hamwe tukate imishahara abakozi bose ba leta n'abakora mu masosiyete ya leta baterere kugira dushireho amahera yofasha kunagura igisata c'indeni. Ku bwanje ayo mahera atanzwe icya mbere yofasha ni uku n'abana bakiga neza atanzara mu nda bafite ibikoresho bikwiriye. Murumva neza rero yuko gufata ababyeyi bagatanga amahera hanyuma bagaca bakorera umuzigo ugwaruka kazoza kenjo ni ibintu bitajanye.
Ibijanye n'ikigega cy'ubushakashatsi abari mu nama basavye ko gishigwaho coco akivuga ko iki
cyane cyo cy'ubushakashatsi nivyo ni nkingi yuko kanovera kagaruka mu nyigisho no kongera ko kwari nkingi y'iterambere. Nta gihugu na kimwe ku isi cyateye imbere ubushakashatsi budafashije, novuga Ubushinwa, Taiwan n'ibindi byose bihugu byose bikomeye. Aricyo gituma rero leta y'u Burundi itegerezwa gushira imbere ubushakashatsi. Mbere bicanye kaminuza itagira ubushakashatsi iyo kaminuza ni bari kaminuza y'igice. Vyerekeye rero uburyo nuko hari uruhara rwa leta yoha uburyo amakaminuza kaminuza y'u Burundi cyane cyane kugira ubushakashatsi bukogwe, ariko hariho izindi nyishu zofasha kuronga uburyo bw'ubushakashatsi. Hariho nka za Union Européenne nka Agence Université de la Francophonie, la coopération belge, ma coopération menshi ubudagi ibihugu byose bikomeye iratanga uburyo bigira bati biti amakaminuza yo muri Afrika na zane proje tudifinanse ku vyerekeye ubushakashatsi. Mu Gifaransa bavuga ati tout fait nombre, mugihe nka university y'Uburundi yose nk'ifate nk'ama nk'ibihumbi 5000 by'amahero murumva ko ari amahera make ashobora gufasha kuronka ibikoresho byo muri laboratoire cyangwa ubuhinga bwa none ari ibi bya informatique n'ibindi igikenewe rero nuko muri ubushakashatsi bw'indero oshiraho igisata cellule cyangwa service yogira veille des affaires approchées no kuvuga yegeranya abo bose baba bafite amahera bagomba gufinansa amaprojet de recherche na kaminuza y'Uburundi nayo nyine ikagira icyo gisata kuko ariho direction ijejwe by'ubushakashatsi nayo nyine ikagira veille des affaires approchées hanyuma bagashyiraho umugwi wanonosoye ibyo kwandika amaprojet muri ministere kuko hariho des projets zikogwa na leta dore nuza partenaire abari ubushikiranganje bw'indero cyangwa izindi hariho des projets abapartenaire abari amakaminuza amaprojet abaye menshi
imigambi
donc imigambi baye myinshi mu mafakulte murumva amahera arinjira atari make ikindi cyo kugwa nuko munze mu misata by'inyigisho mu kaminuza hariho ibyo bita des centres de recherche
ibigo bigira ubwo bushakashatsi
ibigo bijejwe ubushakashatsi ibyo bigo biraronka imigambi amaprojet hanyuma nta mahera yinjira mu kigega cya kaminuza abarimu bakora yose aronka aba consultant abo barimu ba kaminuza ariko bakoresheje uburyo bwa kaminuza no kuvuga amatara amazi ibindi nicyo gituma akwiye guhindurwa amategeko nibyo kuba bakoze bakaronka agashara kajyanye n'ibyo bakoze ariko hakaba igice cyinjira muri kaminuza kubera ibyo bakoresheje bya kaminuza ayo mahera agaca asubira kujya gufasha abandi ari kujya arukurungika abashakashatsi mu nama rukoma zibera hirya no hino ayo mahera yofasha nshaka kuvuga yuko hariho uburyo bwinshi butuma ubushakashatsi butera imbere bukaronka n'uburyo ariko bivuye muri iyo migambi mashyirahamwe hamwe hamwe afasha agatanga amahera kubyerekeye ubushakashatsi
ikiganiro cyose twagiranye na mwigisha Ribeha Ntibashira kandi muzogikurikira ku masanamu mu ndwiza ku mbuga za YouTube na Facebook za RPA Inzamba na Renaissance turashimiye mwese mwaduteze abiri ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 2025 ruheshe mwaka w'2022 kigarukiye aha mwari kumwe na Josine Kaze naho ku wa gatandatu cyari ikiganiro ku isoko.